mwumva ni radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104.3 no kuri FM 88.3 ya radio ishuti ya bose, naho mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22 ku mugoroba na metero 25.31 na metero 41 mu gitondo. Muri kumwe na Venuste Nshimiyimana. Dore ingingo nkuru twabaye teguriye. Abantu bitwaje imbunda barayibishe abantu batatu, abandi babiri barakomereka muri komine Mugamba mu ntara ya Bururi mu Burundi.
Umwe mu bantu bacitse ku icumu yamaze kubwira itangazamakuru ryo mu gihugu hagati yuko ababategereye bakabahagarika bose bari bafise inkoho kandi yaziboneye ko zari zo mu bwoko bwa Kalashnikov.
Abashinzwe umutekano bazindutse bakoresha inama, iyo nkuru turayigarukaho ku buryo burambuye mu kanya. Impunzi z'Abarundi zahungiye mu nkambi ya Mutendeli muri Tanzania zirasaba amashyirahamwe azifasha kongera ubufasha mu rwego rw'ubuvuzi.
Icyo twiteze twosaba n'amashyirahamwe, ikintu cya mbere twebwe duhindurirwe ifungurwa. Ndazi kwamira kungimwe imyaka ishikinirarengiye twamira kungimwe, turasabye n'ukuri abajejwe amashyirahamwe gisata kijejwe ifungurwa baduhindurire ifungurwa, batubone ko natwe turi nk'abantu, tubayeho nk'abantu, ntibadufate nko kumenga turi bikoko.
Barasaba kandi ko amasoko rusange yahuza impunzi n'abaturanyi yafungurwa. Baganiriye na mugenzi wacu James Jovin. Muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, abashinga amateka barenga ijana bo mu ishyaka ry'abarepublikani hamwe n'abagenzi babo barenga icumi bari muri sena baravuga ko ku wa gatatu bazishyira hamwe bakaburizamo ukwemeza intsinzi ya Joe Biden. Mugume ku maradiyo yanyu. Ariko mbere y'amakuru avugwa mu karere, reka duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi, mwateguriwe na mugenzi wacu Aloise Bigirimana. Umwaka mwiza.
Urakoze Veniste. Muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, abashinga amateka barenga ijana bo mu mugambwe w'abarepublikani hamwe n'abagenzi babo baharurwa mu macumi muri sena bavuga ko bazogira urunani ku munsi wa gatatu kugira baburizemo kwemeza intsinzi ya Joe Biden. Umudemokrate Joe Biden yemejwe mu itora ry'intumwa z'abahagarariye abatoye college electorale ku majwi 36 kuri 232 ya Perezida Donald Trump inyuma y'amatora yabaye mu kwezi kw'icumi na kumwe umwaka uheze w'2020. Yitezwe ko abademokrati basanzwe bagenzura inama nshingamateka bazokwemeza intsinzi ya Biden, ndetse n'abagenzi babo basanzwe ari inkehwa muri sena yitezwe ko bazoshigikirwa n'abarepublikani mu kwemeza intsinzi ya Biden. Perezida Trump we arabandanya kwemeza ko yibwe amajwi mu matora kandi abandanya guhamagarira abanywanyi biwe kwiyamiriza itsindwa ryiwe. Icegera cya Perezida Mike Pence niwe azorongora itora ryo ku munsi wa gatatu, aho inama nshingamateka na sena bazokoranira hamwe kugira bemeze cyangwa bahakane ibyemejwe n'abategetsi mu mareta 50 hiyongereyemo umurwa mukuru Washington DC. Muri Afrika, igihugu cya Afrika y'Epfo cyasinzikajwe n'igice cya kabiri cyiyandura ku bwinshi bw'abantu umugera wa COVID-19 cyizeye kuronka incanco za mbere mu kwezi kuza kwa kabiri. Umushikiranganji w'amagara y'abantu muri icyo gihugu Dr. Zweli Mkize yabitangaje ejo ku munsi w'Imana. Ku munsi wa kane Afrika y'Epfo yaronse abanduye bashasha barenga 18,000 mu masaha 24. Icyo gihugu cya mbere ku mugabane wa Afrika kimaze gushikana umuriyoni umwe w'abanduye COVID-19. Ubwato bw'abagira neza muri Espagne buriko burarondera aho bushyira impunzi n'abimukira 265 bwatabaye mu ibahari Mediterane mu minsi iheze. Ishyirahamwe ry'abagira neza Open Arms ryanditse ku rubuga rwa Twitter ko ubwo bwato bwashoboye gukura mu mazi abimukira 96 bari mu kangaratete mu bwato bw'imbaho mu gace k'amazi mpuzamakungu. Iryo shyirahamwe rivuga ko abari muri bwo bari bagwiriyemo abamuka muri Eritrea barimo abagore babiri hamwe n'abana 17 batarakwiza imyaka 16 kandi bari bakitswe n'amagara. Mu minsi ibiri imbere yaho iryo shyirahamwe ryaratabaye kandi abimukira ijana mirongo itandatu n'icyenda bari baje baturuka mu nkengera za Libya ahagwiriye urudandazwa rw'abantu. Abantu hafi ijana barishwe muri Nigeri mu gitero cyabereye mu duce tubiri mu burengero bw'icyo gihugu. Ni bumwe mu bwicanyi bw'agahomerabunwa ku basivile muri icyo gihugu cyo mu karere ka Saheli kasinzikajwe n'imihari irwana yiyitirira idini rya Kiyisilamu, bibaye mu gihe igihugu kiri mu bihe by'amatora. Icyo gitero cyakozwe n'abakora iterabwoba bari ku mapikipiki, cyabaye ku munsi wa gatandatu nta muhari n'umwe uracyiyitirira. Imihana ibiri yatewe iri ku birometero 120 uva mu buraruko bw'umurwa mukuru Niamey, kandi iri mu ntara ya Tillaberi iri ku rubibe rwa Mali na Burkina Faso. Perezida Muhammadu Issoufou yanditse ku rubuga rwa Twitter ejo kw'Imana ko yifatanije n'ababuze ababo. Abategetsi mu bumanuko bushyira uburengero bwa Pakistani bavuze ejo ku munsi w'Imana ko abagabo bitwaje inkoho banyuruje bongera bica abakozi 11 bariko baracukura ibizuku. Icyo gitero cyabaye mu ijoro mu gisagara cya Mach mu ntara ya Baluchistani ku birometero 50 mu bumanuko bwa Quetta, umurwa mukuru w'iyo ntara. Abategetsi mu nzego z'ibanze bemeje ko abakozi indwi kandi bakomerekejwe bikomeye kandi batwaye kuvurirwa mu bitaro byo muri ako gace. Abishwe bivugwa ko bari abo mu bwoko bw'inkehwa z'abahazara gama bwatewe n'intagondwa muri Kahise. Umuhari w'iterabwoba wa leta ya Kiyisilamu wavuze ko ishami ryawo ryo muri Pakistan ari ryo ryishe abo bantu. Uwo muhari w'iterabwoba mu mezi aheze warakoze ibindi bitero by'iterabwoba kuri ubwo bwoko nyine bw'abahazara muri Afghanistan, bicamwo ibitigiri bitari bike by'abantu. Umuvugizi wa leta w'iyo ntara ya Baluchistan ya Pakistani, Liaquat Chauhani, yavuze ko igipolisi n'abasirikare bari mu ruhigi rwabo yise abicanyi.
Arakoze Aloyse Bigirimana tugejejeho amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Tubibutse ko iyi mwumva ari radio Ijwi ry'Amerika yumvikanira kuri FM 104.3 mu Rwanda no kuri FM 88.3 ya radio Inshuti ya Bose. Mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 1922. Mushobora kandi kumva ibiganiro byacu muciye ku rubuga rwa internet kuri wa eshatu akadomo radio yacu VOA akadomo comme na ukumbuga za Instagram, YouTube na Facebook. Adresi yacu ni VOA radio yacu
iwanyu mu ntara.
Tuyagire mwisanzuye kwijwi rya Amerika ni kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu, kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Aya makuru tuyahere mu Burundi mu ntara ya Bururi iri mu majyepfo y'igihugu. Abantu bitwaje imbunda barayibisha abantu batatu muri komine Mugamba, abandi babiri bakomeretse. Kuri wa mbere abategetsi bazindutse bakoresha inama y'umutekano. Turi kumwe n'umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika i Nairobi, Eloge Willy Kaneza. Wiriweho?
Amahoro neza Venuste Nshimiyimana.
None amakuru dufite magingwa ya nayahe?
Amakuru dufite kugeza ubu Venuste ni uko bimaze kumenyekana ko abantu batatu bose bakaba ari abagabo aribo baguye muri icyo gitero cyabereye ahitwa Muhabo muri komine Mugamba mu ntara ya Bururi mu bumanuko bw'u Burundi. Hanyuma abandi babiri bakaba barakomeretse. Hanyuma ayo makuru nyene Ijwi rya Amerika rikesha abo bantu avuga yuko abo bantu bapfuye imodoka barimo imaze no guturirwa.
Naho se abakoze igitero bo bamenyekanye?
Kugeza ubu abakoze igitero ntibaramenyekana, ariko umwe mu bantu bacitse ku icumu yamaze kubwira itangazamakuru ryo mu gihugu hagati yuko ababategereye bakabahagarika bose bari bafise inkoho kandi yaziboneye ko zari zo mu bwoko bwa Kalashnikov.
navugaga mu kanya ko abashinzwe umutekano bari mu nama ariko se ubutegetsi magingwa ya hari cyo buratangaza
mustanteri wa mugamba ntacha rashima kubyitangaza makuru cyo hagati mu gihugu canke hanze y'igihugu kuba mu ronde nato turimo ariko ico twamaze kumenya twabwiwe n'amasoko yacu hari nuko yazindutse akoresha inama y'umutekano yo guhumuriza no kubwira abanyagihugu ko bizifatemo ikaba yakoraniyemo abajeje umutekano muri aho karere hamwe n'abakuru imitumba yose igize komine ya Mugamba
aho muri bururi nyine hari ikindi gitero kimeze nk'icyo cyari kigera kihabera mbere y'iki
oya mu ntara ya bururi nta bindi bitero byako kagene byahabereye ariko kwa gatatu bindi biheze mu ijoro hari iyindi modoka ari ku barabara yitwa RNZ ni kuvuga ibarabara nimero 7 yaguye mu mutego w'abantu bitwaje urwanisho umwana w'umwigeme akiri muto ahasiga ubuzima abo bantu bakaba bari baje bava ahitwa Gisozi mu ntara ya Mwaro hagati na hagati mu gihugu cy'u Burundi icyo gihe hakaba harafashwe abantu batari bake turuka aho nyene igitero cabereye kuri iryo barabara rya Bujumbura igenda muri komine Mugongomanga ariko kugeza ubu inzego z'umutekano ntiziratangaza by'ukuri icyabaye abateye hamwe n'icyayo batumye
Eloge wirikaneza ndagushimiye ukomeze utohoze iyo nkuru tuje kwigeza kubumva ijwi ry'Amerika mu makuru yacu ataha
nanje ndagushimiye Venice Nshimiyimana
Tukiri mu Burundi tubabwire ko abagabo bagera kuri 200 bo mu ntara ya Kayanza aribo bamenyekanye mu mpera z'uyu mwaka kubahohotewe n'abagore babo inkuru y'ijwi ry'Amerika ifatanyije n'inshuti zayo mu somerwa na mugenzi wacu Desire Hatungimana uri Kigali mu Rwanda
agateka k'abagabo karahungabanywa mu mihinga itandukanye ntara ya Kayanza byemezwa na bamwe mu bagabo biyemerera ko bakorerwa mabi n'abakenyezi bubakanye una mugabo abanywanyi b'ijwi rya Amerika bamusanze ku mugwa mukuru w'intara ya Kayanza yo mu buraruko bw'u Burundi avuga ko atakensha tevye kubera uko umukenyezi wiwe mucura bufuni na buhoro
ego cyane ni kuvuga ko amabi abagabo twe dukoregwa ahakuru ni kwiganza kw'abagore mu ntumbero yuko bataronka aho bavuga twe bafise aho bavuga bakumvirizwa ariko twe bw'abagabo itronka outfit urango twumvirizwe maje nihereye ko ibyanje nibirebire kwipfuza kurara mu kabare utavuga ngo ndumu boss ndiko ndasorora canke se numunsi mukuru mfise kwipfuza kurara mu bubare nkarondera umuntu kumugoroba ngurira icupa rimwe nka literamako bibaye ngombwa kugira ndabikunorirara ko sinkahe muhira kubera tano bantashe bivanye n'umugore muhira Nsanga yabyimbye akangana inzu yose tutanashwanye.
Muri iyo ntara ya Kayanza haribonekeza kandi abakenyezi bati ngo bagasigira abana bagabo bahora bubakanye uno yaze n'abakunzi b'ijwi rya Amerika ari mu bo byashikiye.
Ewe uyu dusanga iciyumviro nuko gusa umubabaro utangana. Nkajewe ku ruhande rwanje ngaha aya umbona ishusho ni nk'uko bokwereka bafle igaragara itagira mu mikoro bivanye n'umuryango w'iwanje. Ego kuko nkajewe ubu uya ndibana mu rugo bivanye no mudamu wanje yagiye antana bana yaransigiyemwo mu bana yansigiye yaransigiye umwana afise umwaka umwe n'ameze 9 ushikana n'ubu umwaka n'ameze 3 araheze uwo mwana yigenda muri zirumva narahohotewe harageze naho jewe mvuga ati umudamu wanje kwanshwani yakabagiye ngiye kumucura yambwiye ngo wewe ntitukiberanye bivanye kagateka kabo baronsingira ngo karenze abantu babagabo
abagabo muri iyo ntara biyemerera ko bahohotegwa n'abakenyezi bubakanye bavuga ko batagira gitabara ni mu gihe abakenyezi bobo bakorewe mwe nayo mabi basanzwe bafise ibigo bitura ibibabaza bamwe mu bagabo bavuga ko bakorerwa mabafatiye ku gitsina
n'ukuri twebwe twararushe abagabo twe twararushe n'ukuri nta dufise twitura n'uwo tubibajije yaba umugenzi duhanuje avuga ati abagore nibo bagezweho twebwe nta dufise twitura ariko abadamu bobo barafise ikigo cyabo bitura ndavye ni message mbi cyo kwatanga mu bana ubwa mbere bwo ubugira kabiri hageze aho umudamu uyu wanje yifuza kuntorera imbuga itakabwira umuntu ko azonchumita umunsi natashe naborewe byara nshiye umutima urumva ko ari inkuru y'incha mugongo kumbure imana ni yadufasha tukaronka abadufata mu mugongo twebwe twaragiye hamwe turiyoroganiza nk'abakorerwa amabi y'abagabo turatanga ibyimbiro hijya no hino turabona ko abagabo n'ukuri muri kazoza tuzogira aho dushitse natwe kugira ngo tubone neza na neza yuko dufise natwe aho tudodora bakatwumviriza
mu kibano na cane cane abakenyezi baremeza ko iruhande y'amabi afatiye kugitsina akoregwa abakenyezi n'abigeme abagabo nabo nyene bayakoregwa naho arababigira ibanga uno mukenyezi yayaze n'abakunzi bijwi rya Amerika abifitiye gihamya
naho abigeme cangwe abakenyezi bahohoterwa mu rugo birashika n'abagabo gasanga birababaye kubarahohotewe ariko ntibikunze kuja hejuru cyane kubera umugabo nyene aguma yihagararako kugira ngo ntibimenyekane ngo bisatire bije hejuru kugira ngo mu kibano ntibimenyekane cy'abandi bagabo ngo babimenye kubera bice biboneka yuko mengo nta jamba afise akumva mengaragayitse
amabi afatiye kugitsina agena ingaruka mbi mu rugo abayaze n'abakunzi bijwi rya Amerika badondagura bimwe mu bice bishika mu miryango uno mukenyezi n'umwe muri bo agira ko atanga n'impanuro
ry'abari hohotera rifatiye ku mugabo cyangwa ku mugore biragira ingaruka mbi mu rugo urugo ntiruheza ngo rutere imbere indero y'abana iraheze ikagorana kubera uca usanga ubwo rugo ata muntu ahari aruhagarariye hanyuma ugaca usanga n'itunga rirasabagiye ni ukuvuga nta muntu usanga arujejwe ngo avuge ati ngomba kuruzigama umwe wese uca usanga yigira hirya no hino
bamwe mu baharanira agateka kazi na muntu iruhande yo gushinga amashirahamwe aharanira agateka k'abakenyezi n'abigeme hari abatanguye gushinga ayaharanira agateka k'abagabo Joseph Mujiji ari muri abo ashima ko hari abagabo batanguye gushirijwe hejuru bavuga ko bahohoterwa mu ngo agasaba ko abajejwe intwaro bogerageza gukinga ayo mabi afatiye ku gitsina kugira aranduranwe n'imizi
bavuze ko abagabo hago bagabo bose kwivuga ngo nawe ko bayatera imbere bakiza rero hariho igikuba gikomeye cyane abantu bokora nuko mu nyigisho baronka bagiye kubaka ingo bubashiramwo ingene bobana ingene bokinga amabi afatiye ku gitsina kuko karahara mu ganti bacura abantu ntibafise inkuru zikwiye ingene abagabo n'abagore abahungu n'abakobwa bobaho ingene baremwe n'ingene mu kibano babifata hanyuma abo bantu bo mu ntwaro umukuru mutumba niwe arinda kurongora ingo kuko n'umugabo n'umugore mu rugo bafise ubutumwa bahawe n'umukuru w'igihugu bagiye kuragana icyo gihe ubwo butumwa ujya kora ko baburanguye umukuru w'umutumba umukuru w'umutumba amenye ko ingo zose amenye ingeri zibayeho kuko nicyo kintu cya mbere ajejwe amenye ko umutekano utabaye mu ngo nta mutekano mu gihugu buhari abitanye ko kijyanye muri komine hakiri kare bitarayangarwa y'amatati yawe udutse n'ibisanzwe mugabe kibi nuko yangara bigateba
ikigo kijejwe iterambere ry'ingo n'imiryango ku rwego rw'intara mu Kayanza gitangaza ko kuva mu kwezi kw'indwi umwaka w'2018 gushika mu mpera z'uno mwaka w'2020 abagabo 195 bakorewe amabi Florence Ndikumana umuhuzabikorwa muri icyo kigo akamesha ko mu ntumbero yo kurandurana n'imizi amabi ashingiye ku gitsina gore cyangwa ku gitsina gabo ariko harakogwa amahimiriza mu makomine agize intara yose ya Kayanza
bakunze baradijwe rya Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo tubararikire kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira
Radio Communauté La Voix de Mikeno ibunagana ni ku murongo wa FM 99.7 n'ibice 7
Radio Ngoma na Amani mu mujyi wa Baraka kuri FM 88.8 n'ibice 8
Radio Baraka FM nayo iri mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94 n'ibice 4
Radio Communautaire de la Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99.9
Naba dukurikira bari mu majyepfo ya Uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri Radio Ijwi Riyobora Voice of Mwabura ku murongo wa FM 88.8 n'ibice 9
ni Radio Ijwi ya Amerika iminsi yose kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
Imunzi z'abarundi zahungiye mu nkambi ya Mutendedishi muri Tanzania zirasaba amashyirahamwe azifasha kongera ubufasha mu rwego rw'ubuvuzi ibiribwa inkwi no gufungura amasoko rusange ahuza impunzi n'abaturanyi baganirira mugenzi wacu James Jovin
Icyo twiteze twosaba n'amashirahamwe ikintu cya mbere twebwe duhindurirwe ifungurwa ndazi kwamira kungimwe imyaka ishikinira rangiye twamira kungimwe turasavye n'ukuri abajeje amashirahamwe gisata kijeje ifungurwa baduhindurira ifungurwa batubone ko natwe turi nk'abantu tubayeho nk'abantu ntibadufate nko kumenga turi bikoko tugiye kandi ku bitaro ego turashimira kuko turumva ko ishirahamwe rishasha ryaje twizeye ko twizeye ko rukiza twebwe nk'amagara abantu bazi ko amagara abantu ari kirumara tugasaba ko abajejwe igisata cy'ubuvuzi n'ukuri bo kurikirana abantu kuko abenshi barapfa kandi bivaye ku gusamara
nkaje wa kubganje shaka ko amashyamwe yohindura kuko kuwe mwaka uheze ibintu byagenze nabi nk'akarorero ku bitaro ntituvugwa neza nk'uko twahora tuvugwa kare kandi ibifungurwa ntibadukabira byose baradukabiye ubushyaza ibiharage ariko ubugari ntibadukabira twashaka rero amashyamwe ko yohindura
ariko kandi twebwe nk'impunzi fateye nko mu gisata cy'umutekano umutekano ntabwo wari ushemeye kuko haribonekeje abagizi ba nabi batari bake nubwo benshi bagiye bafatwa abajeje umutekano bakaba ahantu ariko kandi dufata inkumu gisata cy'ubuvuzi harebonekeje impfu nyinshi kandi tukavuga ko abapfuye benshi bapfuye kubera ari gusamara kw'abantu bo bakurikiranye twose twita abaganga
icyo nosaba nk'impunzi ni uko bodufasha bakama baduhaye isabune nk'uko bikwiye tukagira isuku ku mubiri ndetse n'ibyambagwa cyangwa bakadukorera isuku bakaduhindurira ifungurwa kubera ubu baduhereza inga nyene zimeze nabi nk'ibiharage nk'ibishya kuye kura bakazaduhereza ifumba ribereye nyine twojya nk'impunzi tugashima ndetse n'ibyomba bimwe bimwe byaratobotse amasafuriya nyine barakwiye nk'uduhereza amasafuriya amabase cyangwa nk'abakenyezi nyine bakatwibuka bakazaduhereza nk'impunzi zikwiye ndetse n'abagabo nabo nyine bakabibuka bakabahereza n'abana nyine bamwe bamwe bakaza barabafasha nk'uko bafasha abandi
basaba nk'amashyirahamwe ahambere nko ku bitaro bakigora bakadufata neza bakaduha imiti ikwiranye n'indwara fisi gukura genda kwivuza uvuze indwara urwaye bakaguha imiti idahwanye na ya ndwara igira kabiri nishyira hamwe rya DRC ku masabune kweri amasabune ntibayatanga neza haragera igihe nk'ubu yaraheze kera nyine amashyirahamwe yarakwiye kwigora bagakora nk'ishyirahamwe rya Helpeje kweri rirafasha abantu neza nabo bakagira kigoro nk'uko nayo n'iryo rindi ryo barikora je niteze ko bishyira mu ngiro kandi bakatwemerera ko tuza turasohoka tukarema n'isoko kuko biratugora cyane umuntu kwamira ku izo njya baduha birashika umuntu akironkera n'ijyana akabura icyo yogura kubera tudasohoka inkambi
icya mbere nosaba nuko nosaba yuko botwongera ibyo kurya bikwiye ko twinjiye mu buzima bushasha nibatwongera ibyo kurya baduhindure mba kira kintu icyo ari cyo cyose ari amavuta bongere ari indya bongere baduhindure n'ibyo gufungura bikwiye baduhe ibyo bikwiye kuko ntica ntikize ku bijyanye n'amashyira hamwe yose ahari ashanze gukorera ngaha mu ikambi
nuko yuwe ni yoraba ikazira duhindura nk'ibifungurwa izira duha ikazira duhindura ikazira ducangira kuko twamaho kungimwe twamaho ku bugari ibiharage ubushaza abikazira turungikira nk'umuceri ikazaduhindura nk'ibintu by'imboga niho vyogenda neza hanyuma ikindi naco ikijanye n'ico buvuzi amagara y'abantu boraba naho nyene bakikubita agashi kubera umuntu yagiye kwa muganga ntavugwa neza aragura imiti aragenda agende kwivuza akamurungika adatahanye imiti ngo anajye kuyigurira natwe ntaho dufite tuyigurira boraba navyo nyaka bikemura amagara y'abantu akagenda neza akaza bararungika imiti kwiye mu nkambi
imwe ziratugora batubwiye ati nidusohoke inkambi ariko ngaha mu nkambi nta nkwi badusenyera bavuga yuko ngo imiduga ngo yamira shombi inkwi mugabe izo nkwi ntazo tubona ntituzi ngo bazitanga hehe ngo bazitanga abandi kuko ugiye kuraba inkwi ziragorana uciye igiti ubonana amazingira rero biratugumira cyane
ikindi twosaba twiteze kandi ko kizohinduka kwasaba amashyirahamwe na cyane cyane ishyirahamwe rya UNCR cyo kimwe na leta ya Tanzania ni ukuri turabayeho nabi aho mu ikambi uzosanga bamwe bamwe ata amasoko ahari tugasaba ko botwiyumvira kuko twe ntabwo turi abagizi ba nabi twebwe turi impunzi kandi tubayeho nk'impunzi kujya baduhaye aho tuba ni ukuri nabo nyine batwiyumvire ko bashobore kuduha ubufasha dusohoke hanze bidakunda bashobore guha uruhushya rw'abenegihugu binjirana ibintu kugira dushobore gusuma duhindure izo njya duhabwa ingimwe tuzihindure ku bantu bafise agafaranga bagende barariha nukuri tubiteze impinduka nyinshi ku mashyirahamwe kibazo ko dutanguranye n'ibintu bishasha murakoze
Washington ijwi rya Amerika
Inshuti zijwi rya Amerika zikomeje kutwoherereza ubutumwa bwo kwifuriza abavandimwe n'inshuti umwaka muhire wa 2021. Turatumikira abo mu ntara zitandukanye zo mu Burundi.
Nitwa Mpaba Valante ku mutumba wa Mwavu, Sulane Mwavu, Komine Mbwero, intara ya Ruyi. Cyane Jamera ku muryango w'iwanje, mpere ku banyibarutse umubyeyi nsigaranye, nyuma bayitwa Kabirigi Maria. Ndamwifurije kuruhanirwa cyane, hanyuma abandi abo jya nkurikiza nabo turwanye ku ishuri Getes Kamenge, Cimpera kuba turwanye bose mu gisata cy'umuyagankuba n'ubuhinga. Ndabwira nti bose aho bari barubanirwe Cintasha, abashoni sitate bose turi kumwe kuri Getes Kamenge, hanyuma nkurikize umuryango wa Bigirindaji Forotine, nkurikize umuryango wa Eriya Mucankuzo, nkurikize n'abandi bose twaciye ku ntebe imwe y'ishure. Bose ndabifuriza kugira amagara meza, ubuzima bwiza, na cane cane abo twiganye kuri Getes Kamenge umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kane ushyire ibihumbi bibiri na cumi na gatanu barwanirwe kandi bagira amagara meza. Icyo nabifuriza ni uko bagira amagara meza, akaba umwaka bakagira umwaka mwiza, bakarwanirwa mu bikorwa byabo aho bari hose, nubwo tutari kumwe bamenye yuko turi kumwe kubw'umutima kandi twibukana bakomere.
Saba nifurize yuko notasha abiwacu bose bari mu bukeye muri komine Irango, nkaba ndabifuriza umwaka mwiza. Umwe ari mu bukeye senge, abandi nabo abagenzi n'imiryango iri muri Kayanza muri komine Irango, ndabifuriza umwaka mwiza, baroranikwe tugume tubonana imyaka yose. Ntahije abagenzi twakoranye akaba ari yedita, nkaba nifurije abagenzi bose twakoranye nkaba ni ukuri ndabifurije umwaka mwiza.
Uko ndabitegeka Imana hari mbuka ibubanza, ndifurije umwaka mushyashya abantu bose kubana n'abari ruguri murambya mu bukeye mabukwe mu bukeye n'abari bubanza n'abari gihanga, ndabifurije umwaka mwiza n'umusheri wanjye.
Yepo nishimara kuverino no kumutuma bacagura mu komine no ntara ya Ngozi, nshaka gutaza umugore wanjye kwa mutirango Gatolas, umubyeyi wanjye yitwa Ngenda Kumana Veronica na papa wanjye ndabine wacu twa Byarimana Jamali na Babimana na mushika witwa Severino Zenya Harerimana, bose ndabifuza umwaka mushashe mu yifuza umwaka mneza Imana ibabane nawe.
Nsengiyumva Adrien Matana mu ntara ya Bururi, cyane cyane natangura guhera ku muryango wanje batonya banje nkifuriza umwaka mushasha bigisha bandetse bakandamura, hanyuma nkifuriza umwaka mushasha kandi n'abana ba batonya banje. Ego mutonya wanje yitwa Nibaruta Sostene, n'undi mutonya wanje yitwa Ntanzwe n'Imana Innocent, ubundi nawe yitwa Nkunzi za Priva. Niwe ndashaka kuramutsa nawe nyene, hanyuma abigisha nabo bandeze, hariho bamwe bamwe nshibuka bahereye Imana Religio, aba bitwa ba Patrice, bose niwe ndashaka kuramutsa.
Nitwa Sloman Eric, nkambuka Inyarunazi muri komine Bweye. Nashaka kwifuriza umwaka mushasha mwiza abantu. Mushikanje yitwa Niyibizi Sylvie ari mu Ruyigi, na Ntiyamiba Francine ari Makamba, hari n'undi mugenzi yitwa Ndayisaba Tanaza ari Bujumbura, n'abagenzi bose bo muri komine Bweye, hariho n'undi asanzwe ari Bujumbura yitwa Neveriye. Aho bose nashaka kubifuriza umunsi mwiza hamwe n'umwaka mushasha mwiza.
namwe niba mwifuza gutashya inshuti n'abagenzi mutwoherereze ubutumwa hano ku ijwi ry'Amerika tuzabatumikira. Mbere yo kurangiza aya makuru mbibutse ko abantu bitwaje imbunda barayibisha abantu batatu, abandi babiri bagakomereka muri komini Mugamba mu ntara ya Bururi mu majyepfo y'u Burundi. Abashinzwe umutekano babyutse bakoresha inama, iyo nkuru turayigarukaho ku buryo burambuye mu makuru yacu ataha. Aha rero niho dusoreje iwanyu mu ntara hamwe na Mukubiri ya Baro wamfashije kubagezaho aya makuru. Ndashimiye kuba mudutega amatwi buri munsi kandi muri benshi. Nongeye kubifuriza mwese gutangira umwaka neza uzababere muhire. Kuri mikro mwari kumwe na Venuste Nshimiyimana.